twebwe twayandikishije twiyandikishije baratwemerera kwandikwa nk'abazorongora umutumba mugabo biciye mu matora ariko uyu munsi ho bigeze ni ukuvuga baciye baza ku mitumba imwe imwe barondera abantu bo mu mugambi umwe bagaca babashyira ku rutonde hanyuma bajya abandi bose biyumva kumenga ntibari kumwe baca bose barabakura ku rutonde ibyo rero niyo cyatumye tuza hano kugira ngo dusiguze twumve icyatumye kidukura ku rutonde batubwire n'impamvu icyo ni cyatumye dukoranira ngaho
kuvuga umukuru wa seni atwara mu kuyigenga seni mu gihugu yatuvuze yuko umunyagihugu azo kwitoza gato kiwe atakwitoza ku migambi kuva kuri cumi n'itanu twaje tukifugenda tukadepoza amadosiye y'iwacu turabishyira muri sepe mu makomini ariko mu nyuma usanga badukuyemo kandi umuntu wese yitoza ugatwe kiwe dusanga rero abenshi n'abari mu mugambwe abari nabo cyarugendo gutyo nayo twasaba rero yuko kuko nyakubahwa yaba umukuru w'igihugu yaba nyakubahwa umukuru wa seni mu gihugu boturenganura twebwe abanyagihugu niba bazaba gikwiye kuko umunyagihugu niwe aguhijwe kandi ari kwima abonye akamaro umumariye cyangwa ikimumariye
narisanzwe ndi ndongozi nkora ku mutima ndi uwa kabiri aka karenganyo kamyeho nahora ndi uwa mbere nza mbona barampinduye ntazi igituma bampinduye nta n'icyo bandeze kimwe gusa bangira uwa kabiri hama rero twaratanze ibyo badusabye akakarata k'amatora na karangamuntu ku munsi wa gatatu w'indwi yahera twaragiye baraduhamagara amazina turumva twese ko abiyandikishije turimo uwo muri sesi perezida atwara sesi Kibago aranatubwira ati twararondeye amantene ku mitumba azotanga ibirego kuri mwebwe mwitoje mukabona babafuse rero uzosanga atari ngo ku rutonde azorindire mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hari n'ahazoshikirwa turavuga abariho bose biyandikishije kurongo mitumba bavuze ati umviriza nyakubahwa nta gufuta nimureke abenegihugu bari bo bajya kwisesangurira urashobora gufuta ugasanga ufuse uwo abanyagihugu bari bashaka twari twiyandikishije turi abantu cumi na batandatu twasanze handitswe abantu cumi batureke twitoze abanyagihugu bo nyine bisesangurire iyo turiko turatabaza hatwazanye bavuze ngo nitwandikire jeniwe yambariye ngo nitwandikire perezida wa sepi ngo niwe aturenganura ngo igihe tutisanze ku rutonde iyo turasaba nyakubahwa wa seni arongoye seni n'ubu mu gitondo niwe yabyutse aravumera avuga ati uwarenganijwe nagende kureklama adutabara turenganure areke kumva ko sesi sinzi na sepi ko ariko yokora ko ari bo bovuga ngo hari ibyo abantu batanze intuzeye kugira ngo bitoze ngo hari abantu baje gutanga inkuru turasaba abo bantu batanze inkuru baturega babaduhe amazina bace batwagiriza imbere y'igihugu twumve ibyo twonona mu gihugu kabiri na adutabarire batureke twitoze abanyagihugu bo nyine bisesangurire bareke kubahera amaboko imugongo abene gihugu bakeneye kwitorera indongozi nyazo apana kutanga indongozi bo nyine bishakiye
vyatubereye igitangaza twebwe tumaze kubona bashize intonde z'abitoje aho zitegerezwa kuja tukaca tubona mwugo rutonde nta muntu n'umwe wo mu wundi mugambwe ariko icyo rero kiradutangaza ntituzi yuko abo bari muri nyamugambwe ko aribo bashoboye ibyo twebwe tutoshobora ndiko nditegereza n'abari basanzwe batwara uyu mutumba ibyo bakora bidashimisha bene gihugu ni byinshi no mukuza jewe kwiyandikisha narungiswe na bene gihugu ko ku mutumba w'igasaka n'ubu bamaze kubyumva ko jewe banshonoye bankuyemo baguye mu mazi none rero icyo twasaba ni ukuri nyakubahwa mukuru wa seni yazindutse yahereye ejo avuga ko mu ntara ya Makamba wabona wese ko yarenganijwe yuja mu biro vya sepi kugira ngo asabe arenganurwe kandi ibi bintu biza nk'amaremantanya umuntu akagirizwa ibintu aho kugira ngo bamutume ko bamushyire mu rukinja rw'abantu bavuga icyo umuntu yononye ku mutumba ibyo byose babigize mu kinyegero iyizo nama bazigirira twebwe ntituhazi none icyo twasaba ni ukuri mugire inguvu nyakubahwa wa seni mubituvugire kugira ngo adutabara dushyire ku rutonde nanone ku irade bagira bati umuntu natwagwe n'abo yitoreye none tubona ba bandi nyene bamwe bakorana ibintu by'agahotoro baka amayoga mu gutunganiriza abantu nibo babandi nyine bagumijeho kanatsinda ni ukuvuga twari cumi n'umunani twari twiyandikishije ariko nasanze arabantu 9 kugira ngo barondere ko babandi nyene biyemera bagiye inama y'ikufundikanya ibyo bafundikanya baba aribo basubira gutwara none twasaba nkubu abanyene gihugu n'ukuri bicagurire bo nyene
ko nari yandikishije nditoza kugira ngo nze ntware umutumba wacu maze kuja kuraba urutonde sanga sindiko mbere nari nzi ko twoba turi bake bo ku uwo mutumba ariko tumaze gushika ngaha murabona ko twahuriye n'abantu benshi rero tumaze kumva ko umukuru arongoye sesi mu komine amaze kuvuga ko hari amanteni yashinzwe arega ibirego twebwe naho tuzi ko atakirego na kimwe cyo turega twari kwasabye rero ko sepi namba bishoboka yo turenganura tugasubizwa ku rutonde hanyuma abanyagihugu bo nyene akaba aribo bazokwicagurira
naje mugende kice ndimo kandi muwarenganijwe ndimo cyo nabonye rero jonaje nacerewe ariko ndahashitse nasanze ujya ko ukora mu biro bya sesi ariko kwa abantu ababwira ko ubwiza uravuga ijambo abwira ko yo bapfunga umuntu agize aravuga ijambo agaca ari kwizwa ari kwiza na kabiri ngo none ngo aratukanye na cyane cyane ngo mbere ngo nk'abantu b'igitango bapfunzwe ngo murasubiye ngo mwego ntimwumva cyo dusabye rero iyo umuntu aje kwiyandikisha abaje kwiyandikisha ziko atakosa afise rero nibareke ubwene gihugu bwiwe yiyandikishe amabene gihugu nabo basobanure ibyo byatubabaje mbere bamwe baciye birukanga n'abari bazanye amakete kwiyandikisha kugira ngo barako borenganurwa benshi baciye bagira ubwoba baca barirukanga ngo yabariye ngo arabafunga
jewe no munsi nshanzindukanye nuko narenganijwe akarenganyo katagira izina barankuye ku rutonde ubwo bitoza kurongora umutumba kandi ku bintu bidafashe none nico gituma narinje ku mugwigenga mu ntara kugira ngo bandenganure cyo bintu byagize akagwi k'abantu bo mu ntwaro kandi bwo duhiganwa iyo bigira bene gihugu bakandika makete ataho turiko tubahiganwa naho nagira ico nandabisigura ko none uburyo ko byanditse abantu dusanzwe turiko turahiganwa batinya amahiganwa
ubu munsi n'umunsi w'amatora ni santere chef de zone ntibigeze bandika ikete ry'uko batugabisha kuri ibirego tuba twa makosa twagize kuko n'abandi bakuru b'imitumba ariyo bakuwe kubera amakosa bakabandikira na lettre de demande ni d'explication ni imwe barandika none munsi ko bigeze hageze amahiganwa niho baca bahagararanya munsi nyine iki n'ikindi bitumvikana niba turengana uko turabarundi dufite uburenganzira bwo kwitoza amategeko arabitubwe kuri kandi noneho umukuru w'umutumba ndabize ubudahangago nitwatoka bagasanga kuko twagira amakosa bazoduhagarika.